Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Undikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Ikibazo cy'impunzi z'abarundi zigorewe makampi impunzi mu bihugu bitandukanye birimo Tanzania, Uganda, Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kibazo nkoramutima. Naho impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania ziruhukije ku munsi wa kabiri aho ziboneye ku ingingo yari yafashwe na leta ya Tanzania yo kuzitahukana ku nguvu mu gihugu cyazo cy'u Burundi itashizwe mu ngiro nkuko byari bitekanijwe. Impunzi ziba mu makambi atandukanye muri icyo gihugu ziracatewe amakenga n'ukuntu hari urutonde rw'impunzi ngo zishobora kuba zariyandikishije kugira ngo zitahuke kugushaka kwazo. Ubwo rutonde ruraje ishinga abatari bake kuko muri izo mpunzi hashobora kuba harimwo abadashaka gutaha canke abuba baravyifuje ariko mu nyuma bakahava bahindura imitima nkuko byagaragajwe mu nyandiko zitandukanye. Amateka mpuzamakungu asaba ko impunzi aho ziri hose zikingirwa kandi kizira kikazirizwa kuzitahukana ku nguvu mu gihugu zahunze. Leta Burundi iherutse gutangaza ku munsi wa kane hariho igikorwa cyo gutahukana impunzi ku bwinshi gihava gitangura kanatsinda nkuko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi bya bitangaje. Uyu munsi impunzi z'abarundi zishika 600 zurijwe imodoka za bisi zibatahukanye mu Burundi. Mbega itahukanwa ry'impunzi murivuga ko iki hokorwa iki kugira ngo impunzi zitahukanwa zibe koko ari impunzi zivyifuza? Mbega leta y'u Burundi yakora iki kugira ngo ihumurize impunzi z'abarundi ziharurwa mu bihumbi zigore mu mahanga kugira ngo zitahuke mu Burundi? Kuri ibi bibazo byose twatumiye umurundi aba hanze y'igihugu akurikirane hafi ibibera mu Burundi hamwe n'umwe mu rwaruka rw'u Burundi rukurikirane hafi ibibazo vya politike. Turi kumwe na Jadonzi Ninziza ari mu gihugu cha Afrika y'Epfo. Mwiriwe neza Jadonzi Ninziza.
Mwiriwe neza n'abari ko badukurikirana mwese. Ndabanamukije kandi ndabifuriza amahoro y'Imana.
Murakomeye ngaho mu gihugu cha Afrika y'Epfo?
Turaho turakomeye. Ntureka twari dufise ngaha mbona umenga zagabanuze. Turashimira Imana.
Ni byiza cyane. Muri mu gisagara kihe?
Ndi mu gisagara cya Johannesburg.
Ego mukanya tsaba turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye akaba ari umwe mu rwaruka rw'u Burundi nawe nyene akurikiranya hafi ibibazo bya politiki. Ariko mukurindira reka dutangure kuri wewe Jado Nziza. Nkuko muvyumvise abarundi bashika 600 bahora muri mikampi ya Nduta uyu munsi burijwe amabisi bakaba batahanwe mu Burundi itahukanwa ry'izo mpunzi bwebwe mwajya kiri gute?
Icyo geni bayoboka igikorwa cyiza cyane bose kuko birabaje kubona aya masaha kubona uyu munsi aye hari abarundi bakigorewe hanze abarundi bamebo ubuzima bwabo bumeze nabi gose hanze makambi y'impunzi kandi igihugu cy'u Burundi gitekanye kimeze neza kubera imvo zimwe na zimwe pitete z'abanyepolitike babwira ibintu abiriya. Ngaho nibaza ko no mu minsi yaheze atari ubwa mbere impunzi ariko zatahuka. Izo mpunzi maze igihe zitahukanwa kandi zimerewe neza i Burundi. Je nibaza ko ari igikorwa cyiza kubona abarundi bene wacu bariko baratahuka baji Burundi gusa icyo cyuka kibi cyuko ngo bayitahukana ku nguvu n'ibindi ifoko bihava bakiyumva ko abwiza gutaha mu Burundi mu gihugu cyayo barutse neza ntangorane nta bintu byo turikwa bihari.
Muravuze ko mu Burundi hatekanye ariko amakuru turonka aravuga ko hari impunzi no muri iki gihe zibandanye guhunga aho twovuga nk'impunzi zari ko zirahunga mu minsi iheze zihungira mu gihugu cy'u Rwanda aho se kuvuga ko umutekano w'impunzi uba udakwiye.
Urya umutekano w'umuntu ni mu mutima wiwe. Hari abantu bahunga cyangwa basohoka mu gihugu benshi basanga basohoka ku mbo zabo. Hari aho usanga ari ibyo bagirizwa, hari abandi usanga bagiye kwisumamo kumwe ba kera basohokera bajima namba n'imvo nyinshi zitandukanye. Je si numva ko ari ingorane y'umutekano yoba ituma basohoka igihugu. Ngaho nkuko ndabivuze ikibazo cy'umutekano urya n'ikintu kiri mu mutima w'umuntu.
Ikintu hari ikintu leta y'u Burundi yakora kugira ngo ihumurize cyane cyane abatahuka kuko hari amakuru menshi yatangazwa aho usanga impunzi zatahutse mu nyuma zigasubira zigahunga ayo makuru yatangajwe mu isiza.
Je nibaza ko leta y'u Burundi iriko irakora ibishoboka byose mu gukingira mu kubabwira igihunge n'ikimeze kuko mu minsi heze nibaza ko umushikiranganji yabijwe na komisiyo bijejwe yaragiye muri Tanzania kubasigurira kubahumuriza igihunge n'ikimeze bayifatanije na leta ya Tanzania. Nibaza ko hari impunzi nyinshi zibandanya zihunguka uretse n'igikorwa cyo kubatana ku nguvu kuyo nibaza ko amakuru ari mu gihugu barayazi kandi guverinoma y'u Burundi leta y'u Burundi ibandanye ibishoboka byose kugira ngo nk'utwegere amatora impunzi ibishaka ibishoboka ikora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zitahuke nazize guparticipa mu mitunganywa y'igihugu y'amatora nk'abandi barundi.
Ndabona Lionel nawe nyine yabonetse ku murongo muri Beneza. Lionel
amahoro cyane, turabona mu kigenda ku kicu d'America mu mezi heza.
Ego turakomeye namwe muri aho.
Ego turashima akabura ni kenshi ngahe Burundi, turashima tumeze neza.
Ni vyiza cyane gose nkuko utarashika kuri murongo twariko turavuga ko hariho impunzi z'abarundi zishika amajana 600 uyu munsi zatahukanywe mu Burundi. Mbega itahukanwa ry'izo mpunzi mwaryakiriye gute mwebwe muri mu gihugu?
Ego murakoze cyane ku bintu byerekeye niko byavugwa radio amakungu uko abantu babayibona ku mpande zose by'ukuri impunzi aha mu Burundi bakoraga gutahuke. Murabona mu kwezi kwa gatanu utwo turategura abaleta n'abanyagihugu turakora tegura amatora aza ku kwezi kwa gatanu. Urumva rero biragoye kuko hari abantu bamwe Burundi bamwe bujya mu matora abandi bayajemo imishari za leta ibyo byose n'ibikorwa bya leta kugira barabe uko umutekano w'umunyagihugu ubazwa leta ukomera umunyagihugu ukigeza kumva aho bakiriwe ni leta. Je mbona yuko ku ruhande rwanjye ni igikorwa cyiza cyane kubona hariho abarundi bene wacu bari hanze y'igihugu wumva yuko ufite umutima wo gutaha urataha kuko jewe ndiko ndagerageza kuraba ishyiramo imbereke umutekano ntuhari mu gihugu mugabo jewe nirageje kuzaba ndabona yuko by'ukuri nta mbono imwe yotuma umunyagihugu mutoyi ahunga igihugu akagenda mu mahanga. Kandi ndabona yuko byo kunda bagataha botaha kuko ndabona nta mpamvu n'imwe ihari ndiko ndagerageza kuraba kuko
imvo zatumye
n'ubukene abarundi bose barimo bakaza bakaraba kuko bashaka kwiyungumanya mu gihugu.
Imvo zatumye abarundi bahunga cyane cyane aho mu 2015 rwari uruhagarara cyane cyane ruhagaze ku kiringo eka n'ucuka kibi eka n'ubwizi bwa nabi bwariho icyo gihe. Ibyo ntawo bideha mushika nta Lionel ariko reka mugire icyo muvuze ku ngingo yatangajwe na leta ya Tanzania gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu makambi ku nguvu abashaka n'abadashaka. Iyo ngingo mwe mwari mwayakiye ute?
ego bamubiko abimpunzi dotahukwa ku bibo no vuga yuko atase tubaye kiza cyane ngabo guhura no gukorana gukorana n'inzego zibijejwe kuko ubuze ati ngomba kubatahukana ku ngugu igihugu cya Tanzania nabo twigire kwa abantu ndibo bavuze ku ngugu ni ukuvuga yuko hariho amafakute abiri hariho amafakute abiri bariko barakinga muri izo mpunzi zindaho muri Tanzania ikinobwe yuko impunzi muri Tanzania hariho izo kubera zibishaka kuko ndamaze kumva amakuru menshi mvuza ku maradiyo umaze kumva umunyapolitiki avuga ati nimugume ngaho ukumva uburyo abanyagihugu bahungiye ngaho muri Tanzania babayeho ni uburyo bubi cyane ni uburyo butanezereje cyane mugabo urumva yuko hari abantu bamwe bamwe bahamagarira icyo gihugu kuguma ngaho muri ubwo buja muri ubwo bukene muri ubwo buzima bayemo n'abandi babahamagarira gutaha rero novuga yuko impunzi yonyene impunzi yonyene icyo wahuza avuga ati nabundi umutekano muke byari byo kuva mu 2015 hari akajagari bw'ibirindo n'icyo kiringo bavuga kiranaheze ndabona yuko ntibofata ingingo yo kubahungura ku ngugu mugabo abanyagihugu bonyene bo baravugana hari icyo bita ngo mu Rwanda mu camp MC ukerekana neza muri diplomasi y'igihugu ukerekana igicumu umuntu ashobora guhunguka kuko bavuga ngo ntiyabikangira mu mugahunga bakabereka yuko bakwiye gutaha bakabibereka muri diplomasi leta ikabibereka abanyagihugu botaha mugabo baretse gukoresha ikaze ku mpande zose
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndikumana mwiriwe neza mwiriwe neza muri hehe ga Ndikumana yego murafise ikibazo murafise icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku mpunzi zatahutse mu Burundi uyu munsi zishika 600 eka no kunyingo yatangajwe n'igihugu cya Tanzania yo gutahukana impunzi ku ngufu
Jeje gutahukana ku bwo twaramaze kubona yuko atacizero dufise yuko umugambi wawe warahagaze kuko bivanye n'ubwo igihe babitangaje bakabivuga yuko twese abarundi gitari kimwe z'ukwezi kuri 10 cyangwa twafiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuva ibyo ntahumwe n'icyo kigeze turonka mu nkambi ya Rugusu ahubwo icyaciye kibonekeza hafi haba kugara udusoko twose twaba tuguriramo tuboga udusogoro abaja gusenya bagisenga mikambi birigwa barafatwa bagafungwa urumva bikacya byabonekeza neza yuko uwo mugambi ukibandanya hamwe n'abandi bantu baguma ariko bagenda kurekera mu matokeni yabo icyo kitwara kari mu nzi bakagenda ku birongoye mikuru y'icyadi bagasanga kuba impunzi bamaze kubyambuka bakaca bavuga ati twe nabo basha dufise muzabera mu gihugu cyanyu cy'u Burundi ku ruhande rw'ibyo turabona twebwe itandukanwa ku nguvu na cyabandanya ririho hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Tanzania murakoze
murakoze Ndikumana mushyanahe jado nziza amakenga mwumva ko akiriho mu Barundi baba mu makambi impunzi mu gihugu cya Tanzania Ndikumana ari mu ikampi ya Nyarugusa avuga ko wa mugambi ukubatana ku nguvu ushora ku kiriho twiheje n'ivyo yavuze ukuntu bamburwa ivyo bari ofisi ukuntu bawuza gukora imirimo ya minsi yose ivyo mu bivuga kwi
ego birumvikana birababaje umuntu mwene wacu ariko aratubikwa ariko bariko bamufasha gukora ibyo atifuza ntibinejeje na gatonya mugabo dusubiye inyuma turabe nkabo bose bari mu makambi yo muri Tanzania icyatumye bajayo benshi akenshi benshi muri bo mu mwaka wa 2015 ziya ntureka zigitangura abenshi muri bo bajanywe kubera ibihuha ibiho babaho ndetse ngo ariko ari ibinogo byo ibihuha byinshi byatumye izo mpunzi zose zitahuka ubu rero nibaza ko kandi n'ubu ibyo bintu birabandanya nuvuga ko impunzi nyinshi ziri victime ibintu bya politike abapolitisiye babihisha inyuma bafatiye amaboko mu mugongo reka n'urudandazwa bavugwa rw'abako ama organisation internationale yo ari karabakoresha kugira ngo babandanye bagumayo nibyo rero ni leta ya Tanzania ibi bimwe na bimwe yamaze kuyibona ko kuko leta Tanzania barazi Burundi diplomasi yacu nawe imeze neza amashyirahamwe mpuzamakungu yose arabona umutekano ko meze Burundi ubonye ari mu nkambi ndamusabiye ku Mana Imana iborohereze mugabo barondere umutima ko babwizwa gutaha mu gihugu cyabo cyabibarutse kirimo amahoro ko kirimo amahoro ko indyane barahunze nubwo je mvuga ko bahunze mu isanzwe ubuha mu ngabo ntazihari ariko ayo ariko baturika kuko abarundi bene bacu mu ngabo bumve ko igihugu itekanye batahe nabo bubaka igihugu cyabibarutse
amashyirahamwe jado ni nziza
hariho mu impunzi zo muri Tanzania yaho abantu bagirizwa ibyo bakoze Burundi bibi hariho nabandi bafite izindi mvo zindi abo rero bafatira abandi abandi barundi atacu bagirizwa mu makami y'impunzi ibyo rero si byiza harabandi bageneza ko abandi benshi bipfuza gutaha mu ngabo
amashyirahamwe jado nziza amashyirahamwe mpuzamakungu kenshi na kenshi nka yose ayo tuzi cyane cyane nka hasera n'amashyirahamwe ita ku mpunzi afasha impunzi niyo atuma impunzi zishobora kugira ubundi buzima hanze y'igihugu cyabo ntabwo ari amashyirahamwe rero ashobora kubura ari amashyirahamwe ashaka ko izo mpunzi zibandanya kuko gutunga impunzi navyo nyine biragurwa amafaranga atari make ishyirahamwe mpuzamakungu usanga rikoresha amafaranga atari menshi atari make reka rero tuje no ku wundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Theophile mwiriwe neza Theophile muratwumva
abumva
duga ku jambo urafite kibazo urafite kimvuye uri hehe
ndagirandi azeni ubandi mu Republika Demokratike ya Kongo muri province ya Rukivu mu karere ka Ruhungu ikibazo nagize ni kuki bifuza gukura imbunzi ku nguvu kandi bizwi ko nta muntu wihunga ahantu ku bushake ahunga bitewe n'ikibazo niyo nicyo kintu gacoza kibazaho nyonge baza ati kuki abanyafurika bakifuza ko abanyafurika babo bateseka bahura n'ibibazo ibintu ubumwe bwa Afurika ukaba twabisaba ngo bubirebere kure ubona ibisubizo
murakoze Theophile ibibazo mubajije n'ibibazo byo kwishyurwa cyane cyane n'abategetsi bafashe iyo ngingo aho twovuga leta ya Tanzania canke ka leta y'u Burundi naho yo yavuze ko impunzi zikwiye gutahuka ari impunzi zivyifuza ariko reka duhe ijambo Lionel ndashimiye agira ico avuze kuri ico kibazo cawe Theophile duga ku ijambo Lionel
Theophile twenumvise neza ikibazo ashikirije
ariko abaza igituma nk'ibihugu eka abategetsi bashobora gufata ingingo yo gutahukana impunzi ku nguvu
ego murakoze cyane jewe ikumi nagenda kwikirana kuva mu 2015 impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania hagiye harabamo ibibazo byinshi cyane maraje mwumva mu makambi y'impunzi abantu bapfirayo hatugira amasase hatugwa ibigwanishe mbere na vuba harabaye ibyo kuvuga yuko haratanzwe n'ibindi byerekeye amateni aho leta y'u Burundi yavuga yuko hariho amateni yatanzwe mu nkambi mbere na hasere ntiyabihakanye yavuga ati ahubwo mu byo twazanye ntitwarate neza ibyo bituma leta urabye ubucuti leta y'u Burundi ifitanye na leta ya Tanzania bituma leta y'u Burundi itumva itabure ati kumvura bajya abantu si ubuhunzi gusa ahubwo buba harimo n'ibindi binegeje inyuma ugerageje rero kuraba ubucuti buri hagati y'ikoperasiyo iri hagati y'u Burundi na Tanzania barashobora kuvugana ati turaze kwinjira mu mutekano hari kuko igihugu cy'u Burundi igihugu cya Tanzania bavuga yuko ari igihugu kizi cyane igihugu cy'u Burundi ati turabona yuko bajya abantu turashobora kubatahana ariko turabye umutekano ukungene dushobora kumusekiriza muri kijya gihugu kibanye rero je novuga yuko ubucuti buri hagati y'u Burundi na Tanzania kubera babona yuko mengo igihugu kiriko kirajya mu mutekano
ariko ubwo bucuti Lionel uca bugira ingaruka mbi ku mpunzi
bigira ingaruka mbi ku mpunzi nyene kubera n'ubusanzwe gutahukana impunzi ku ngufu n'ibintu bikiri byiza mugabo leta kugira izo koperasiyo zibiri hagati ya leta y'uburundi na tanzania kugira amasezerano yabo n'ubucuti bwabo kugira bikomere nyine baravuga ati nta kundi kuko n'ubundi turabona yuko n'umutekano ushobora gutotekara bivuye muri izi mpunzi nyine ati zotuma zitaha zikajya mu gihugu kuko n'ubundi mu gihugu hariho umutekano nk'uko leta ibivuga rero ni ukubwira leta yikingire ni ukubwira leta yerekane yuko amahoro n'umutekano asesagara mu gihugu kandi ubwira gutyo turabavuga gusa ku mpande ya leta hariho uburyo batarikora bikoramo neza nubwo mu buryo bwa diplomasi batarikora byifatamo neza n'ahandi byari bintu bisanzwe kandi umuntu uwo ari we wese yahungutse agataha vuga gusa leta nuvuga yuko hari bitarikora byifatamo neza kugira ngo bashobore gusigurira abarundi n'amakungu igituma duteza gutaha ariko barabishyiramo navuga ingugu n'amajyamba amwe atari meza
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo mu ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Kwizera, mwiriwe neza Kwizera, muratwumva? Ndumva telefone ya Kwizera itariko irakora. Reka duhe ijambo Innocent, mwiriwe Innocent, muri ngaho? Numva telefone zifise ikibazo. Mushya ntahe Jado ni nziza. Ingingo igihugu cya Tanzania yo kwandika gushyira ku ntonde impunzi zimwe zimwe ni ingingo itemakenga abatari bake, nk'uko umwe mu banywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika yaduteye akamo mu kanya yabivuze, akaba yibaza ko naho iyo ngingo yo kurungika utahukana impunzi ku nguvu itashize mu ngiro, boba batoye ubundi buryo bwo gutahukana izo mpunzi kuko bazishyira ku rutonde, eka bakaza baratwara bamwe bamwe. Aho mwebwe muhabwa kwika ayo makenga y'uwo mwanya w'iradiyo Ijwi ry'Amerika mu yavuga kwiki?
Ayo makenga afise nibyo sinovuga kujya navuze ku mutekano w'umuntu ari umutima wiwe, mugabo nibaza ko niba ari umurundi akaba akunda Uburundi akaba yipfuza kuza mu Burundi, nibaza ko yoshira ubwoba bakava inyuma yabo ariko baraba ibihuha abantu bababwira ngo Burundi biko burasha ngo ibintu bimeze nabi ngo nta kigenda, bakaraba uburyo bushobotse bagatahukanwa i Burundi. Nta n'umwe anezereje ko buza babaturubitse babirukanye kuko si byiza namba nta muntu umwe byonezera. Mugabo jewe akamuntera nuko buraba ingene bonyene bitorinda bishika aho hose, ahubwo bagatahuka mu maguru meza batanyuze kuba gushyiramo inguvu. Leta ya Tanzania nayo nibaza ko ni igihugu nayo nyine kigenga, nibaza ko gifise imvo icyo cyo kirakora ibi bintu byo gutahukanira impunzi. Usanga nk'uko umugenzi wanjye yivuze hari ikibazo cy'umutekano, hari ikibazo cy'ibidukikije, hari ikibazo cy'uburyo bwinshi kugira ngo impunzi zibeshweho. Mugabo ugasanga ubwo buryo busanzwe abantu ba Kenya nakabwika abantu ba Kenya babwungukamwo gutunga impunzi bitwara uburyo bwinshi, mugabo ugasanga n'ubwo buryo butanzwe impunzi zibacyo zibaho neza, ahubwo ugasanga na kagwi kajya amashyirahamwe menshi usanga kenshi abyungukamo.
Nibaza ku bwanyu
abarundi bene wacu birababaje ko amasaha bakiri mu makambi y'impunzi, indwara, ubukene n'ibindi byose bamerewe nabi, ahanini benshi muri bo kubera ikinyoma babishwe kubera nibyo bagomba babandanye babishwa n'amakambi n'abantu b'abapolitisiye bari hanze.
Nibaza ko bwanyu ni nziza
inzira nziza ubwira mugabo bagataha mu gihugu cyabo.
Ku bwanyu leta y'u Burundi yo barakoze ibikwiye kugira ngo ihumurize imitima bari makambi y'impunzi n'abarundi bose bataye igihugu?
Je nibaza ko iragerageza ikibazo cy'umutekano usaga sishishwa muri umutekano, hano umutekano ubundi nubwo akora umusesekara twebwe abarundi baba hanze kwezi kumunani twaragiye muri semendo ra diaspora turatembera igihugu cyose mu ijoro nta ngora n'umutekano twigeze tubona cyanke nta muntu umwe yigeze ari ugwara mu butandukane bwacu abahutu batuki abatwara amadini yose nibaza ko nta ngorane y'umutekano icyo ni ikintu gihambaye leta yakoze kugarukana umutekano ku gihugu cyose mu gihugu cyose ikintu cyo ubushikiranganje bujejwe impunzi go hagati b'intwaro hagati bayanye mu gihugu cyo muri Tanzania burabarimisha burabasigurira ko ku ibintu bimeze mu Burundi nibaza yo ko leta y'u Burundi kirakora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zishobore gutaha kandi zivyiyumvamo.
Lionel Ndayishimiye, ku bwanyu ibintu ibindi bintu leta y'u Burundi yokora kuko nkuko umushyirantahe Ninziza abivuze hari imigambi imwe leta yakoze hari ibindi bintu mubona ko leta y'u Burundi yokora yotuma abarundi bahunze igihugu turetse abahungiye mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi n'abahungiye hanze hose mu bindi bihugu byo mu mahanga batahuka bakaja bagatahuka mu gihugu cyabo.
Ego murakoze cyane. Leta byose bihagaze kuri leta niyo ifite ubushobozi bwose bwo kugira ishuri ritahuza abahungiye ngaho muri Tanzania, hari abahungiye mu Rwanda arenga imahama, hari abahungiye za Uganda, hari abahungiye muri Congo. Nibafate kabaho nyine babona bari kwaratahuka bava Tanzania kubera leta iri Tanzania yacishiramo kugira batahe. Leta nikore ibishoboka byose kugira impunzi zose zahunze ziri hanze y'igihugu, yaba muri Tanzania, yaba mu Rwanda, yaba mu gihugu nice, kugira zitahe. Se posible birashoboka. Leta ifate umutekano kuko umunyagihugu wa leta. Leta nibyo mu banyagihugu basigaye mu gihugu. Leta nkuko bikunze kuvuga la fois passée ari umuce y'uko umaze kubona urwaruka rufata rukahomora ikiraro. Nashoboye kwibaza ati eske leta y'uko yashinzwe kuva mu 2015 leta ikwiragiye mu gihugu cyose cyane, hari ahantu hamwe hamwe hatagira leta, hari ahantu hamwe hatagira abarongozi. Leta nifate ingamba yo kujya mu banyagihugu bari mu gihugu babasigurira icyo bita novuga disipline, babasigurira icyo bita amategeko icyo avuga, ntihabe umunyagihugu mukuru na mutoya, babasigurira yuko umuntu ari umuntu, umurundi ategeza kubahirizwa mu biwe no mu biwe. Leta ibyo byose irabishoboye, ni nacyo bituma abashikiranganji barihajya, ni nacyo bituma abamusantere barihajya, ni nacyo bituma abahembwa, ni nacyo bituma abafite amadepasi, ni nacyo bituma batabura ibicoro. Ntibapfuye kugira basinzire, ntibapfuye kugira bajyane. Leta irabishoboye kugira n'umunyagihugu uwo ari we wese yahunze ari ngaho mu Rwanda, urabona yuko abanyagihugu bo mu Rwanda bahungiye mu Rwanda umengo nta n'abanyagihugu bahungiyeho bagafata bagakora ku bindi bihugu, mugo nabajya n'impunzi, nabajya n'impunzi ariko yuko bategereza gufata ibishoboka byose kugira leta ishobora gutunganya umutekano mu kwira abanyamakiri umunyagihugu n'umutekano wa leta, kugira nabo nyine bashobora kuvuga ati ega kumbe bya bintu twahunga 2015 byaraheze, reka dutahe, reka ntahe bende kuraba. Rero ibintu abanyagihugu bamwe bamwe bazemo kritika, hari abandi abanyagihugu bafata icyo twahunze ntikiravaho, ese icyo wahunze kitaravaho n'igiki? Hariho benshi bavuga ngo turindire umunyagihugu w'igihugu ntiyavaho abyo mu buryo ubwahe, kuko mu buryo bw'igihugu nubwo ejo cyangwa ejo leta kumavuga yuko atazisaba kwitoza, atazumara ingaha, atazumara umunyagihugu akorera igihugu, atazumara ingaha ku mutima arenga mu gihugu. Ni barabe rero barabe mizere bari nayo byo kwifurikiza, nabo banyapolitiki bari barafata izo mpunzi bagomba kuzigwanira ku mukumengo ibintu bari kuragwanira ko biyumvira ubuntu, biyumvira ubuzima babayemo. Akundi umunyapolitiki ariko aradekara gutaha wewe kuda mu matora, ariko aragirana amasezerano na leta yerekeye iby'umutekano, mugo ariko arabwira impunzi ngo mugabo mwese ntiyaragera ko mutaha, n'ibindi bitekitore ntihabe indongozi zo kuvuga ukuri,
ikibazo cy'indongozi mushyirantahe Lionel turakigaruka ko mukanya, ikibazo cy'indongozi turakigaruka ko mukanya, ariko reka tubanze duhe ijambo umunywanyi radio Ijwi rya Amerika Cedric. Muriwe neza? Muriwe neza. Muri hehe ga Cedric?
Ndi Kampala, Uganda.
Yego, akandi kazina ninde?
Irakoze.
Irakoze Cedric, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Mbona, enda bafatiye ahagati kubera ubuhinga bwa Rwangoye binumvise neza nyizina umukimire dufite ni nicyo kiganiro cyo gishingiye ko byabonye bishyigikirika.
Yego, me turi ko tuvuga ku kibazo cy'impunzi z'abarundi ziri makampi yatandukanye mu bihugu bitandukanye ari Tanzania, Uganda, Rwanda, Congo. Uyu munsi rero hakaba habaye ingingo ikomeye cyane rwose gutahukana impunzi zishika ku 600. Iyo ngingo ikaba ifashwe nyuma yaho igihugu cya Tanzania mu mezi aheze cyari cyatangaje ko kizotahukana impunzi z'abarundi zose ziri mu makampi izishaka n'izidashaka. Tugwa ku ijambo ikibazo cy'imbiro turi kumwe n'abashinzwe nayo babiri, Lionel Ndayishimiye na Jadon Nziza. Jadon Nziza akaba mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Tugwa ku ijambo.
Ego ndabarankugenda aba haramukugenda aba batumire amarero ego nanyo nayi nabikurikira ko hari afashe ingingo yuko izo mpunzi zitaha, ariko mengo niba nihenze hari ahantu nasomye ku rubuga ngo rukanabamenye yuko harimwo impunzi zirimo ziratahuka ku gushaka kwazo ata bintu by'ingufu mengo birimo. Ngira niba bariko baratahuka ku gushaka kwabo ngira babona ko ibyo bari bahunze byoba biriko biragabanuka canke byoba byararangiye, aravuga ni niba bariko barataha ku nguvu kubera ko gashobora kuba nabonye abari babye ko ku Malisi aro abatari bashatse kwiyandikisha vuga ngo basanga ngo bariko kuri izo ntonde bagasanga hari abagiye kwiraba ko bagasanga ubutari yabisabye ngo ariko ku ntonde bari muri Tanzania aho numva mengo agateka kazina mpunzi ko bakakararengani karahohotewe niba abari umuntu abona tikeni haragira ko ntaha guhamanga cyangwa mvuga ni leta y'u Burundi nkacya ndayihamagarira kubera ko ubuzima bwo kuba mu nkambi ni ubuzima cyaba buryoshye bashobora gusanga abantu bahungutse nabo i Burundi ibintu byabo byaragize ikibazo cyanke byarapfashwe navuga ni aho rero leta y'u Burundi naho guca baraba izo mpunzi zitahutse zigashyira mu byabo neza. Hama nkacya nsaba kubera ko mu Burundi ari ukutihanganiranira hagati y'imigambwe ndavuga cyane cyane mbonerakure n'abandi bari mu yindi migambwe nkacya nsaba nshimitse ko hatogira umunyagihugu cyangwa umwenegihugu ahunguka hanyuma iyo migwi igaca imugira ko mw'iterabwoba cyanke bakamubwira nk'ayandi majambo ati imitima ni mwahunze iki n'iki icyo nicyo kintu nari nsigimikiye ko hama nkasaba abasangwa b'abarundi kubakirana umutima w'urukundo basigaye hariya kuko burya igihugu kiryoha iyo mukibanyemwo mwese mu mahoro naho naho ubu kibayemwo wewe uvuga ko ufite amahoro abandi ata amahoro batise kuma wikeka ko umugenza wawe akugirira nabi.
Murakoze Cedric, irakoze ku byumviro byiza ika n'ibyifuzo byiza mushikirije. Reka tuhe n'ijambo kandi Thomas. Thomas, muriwe neza?
Yego.
Muriwe ga Thomas?
Ibujumbura.
Ibujumbura kandi kazi na ninde?
Ndayishimiye.
Ndayishimiye, duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro.
Ya mbere bwo nagomba kuvuga kuri iki kibazo cy'impunzi zihunguka. Iyo navuga ngo ni byiza ko abarundi bahunguka kuko ubuhungiro si bwiza, ariko iyo umuntu ariko arahunguka umutima we bitariyo ariko ku nguvu ufite akagira ikibazo abamutahukanye ibintu bitaraba neza ngo yinge n'umutekano naho yogira n'isanganya agatsinda ikigira ko umwenga ni wa muntu agiye kumuroha ajya guhunguka mu mutima. Ni nk'uko no mu guhunga ari mu mutima kuko abarundi harabahahunze twese ariho abatsinze ari muradumaho barabura ababo barihangana baragira ibibazo bitandukanye barihangana ko bavuga ati nta buryo bwo guhunga abe n'abari kagunga kubera nibura hariho uburyo yasaba nk'amashyike n'ibindi. Ariko rero umuntu mumategeka perezida guhunguka iyo yumva ko afite umutekano mu mutima. Iyo nkanegura iyi myifato ya leta ya Tanzania mbere na leta y'u Burundi biforosa abantu gutaha ku nguvu ngo bihutire mu matora bagire mu gihugu bagira amatora y'umutekano. Igikuru ni uko bari gutunganya ibyo mu gihugu kuri
ikomeye
ubu nkabahungutse bagita kirara bisabye nibisanzwe muga nk'umuntu yayisigiyemo atari bwagere kwinza ko yohunguka
ikomeye murakoze Thomas ndayishimiye bashinga turi kumwe ni nziza na ndashimiye umushinga ntahe irakoze Cedric yashikirije ivyumviro bihambaye cyane rwose guhunguka ni kimwe mugabo iyo washitse mu vyabo ndege bazosubira mu vyabo turazi ko leta y'u Burundi yari yigeze gutangaza ko abahunze bose bazoeka amatungo yabo azokingirwa iyo bashitse rero bashira mu vyabo mbega bakirwa neza n'ababanyi mbega kibazo c'imbonera kure mbega haraba ababanyi barerekana urukundo ivyo ni bibazo bihambaye cyane rwose mu gihe Thomas ndashimiye wewe avuze cyane cyane ko guhunguka bikwiye kuba ingingo y'umuntu wese azi eka biva ku mutima w'umuntu wari we wese impunzi yariyo yose duga ku ijambo mushinga ntahe nziza mu kanya gatoya cyane kuri izo zimbiro by'abashinga ntahe babi
ego abo bashinga ntahe ibyimbiro byabo ni byiza nibaza ko uko jewe na byumvise nuko izo mpunzi iyo zihungutse zishikira mu kandi transit igereye imipaka hanyuma bose bagaca babaze iyo bava ama provinsi bava baturuka kandi nibaza ko ibyo byose basubira mu vyabo gusa sinzi ko uko bigenda kose nibaza ko ibintu byabo bigihari nibaza ko kereka kujya anye petetre bajya bafite ibyo bagirizwa petetre usanga leta y'ubutungane Burundi bufite icyo bwarabifashe canke mugabo nibaza ko abandi impunzi nyinshi zo muri Tanzania n'ibintu byabo bigihari nibaza ko batahutse bazoshikira mu vyabo hamwe batoshikira mu vyabo bico nayo cyo kibaye ikibazo cy'ubutungane gukurikirana mugabo bagatunganyirizwa ntabwo ari ikibazo cy'ubutuma baguma mu makambi y'impunzi bafatiye amaboko umugongo ikibazo cy'urudandazwa rw'impunzi muri akarere kiko kiraba kiko kirakomera rwose ngira ngo mwikurumva n'impunzi ziko zirava muri Libya ziza mu karere ikibazo tutabwiza gufata minenego nibaza rero ko Tanzania ikirabona aho ibyo bintu biriko biraja ingene impunzi zikoreshwa mu bintu byinshi nibaza ko ari ikibazo kibwizwa makuru kurondera umuti situke hari Burundi butekanye nta ngorane ihari numva campagne de demoralisation guhimiriza abarundi tugasaba ko leta yobibandanya kugira abantu bose biyumvemwe gutaha batahe nena mu minsi za tuko turategura amatora baze nabo ba participe mu matora hanyuma bubaki igihugu cyabo
cyane mushe na Lionel ndashimiye namwe ku byimbyo byashikijwe na irakoze Cedric na Thomas ndashimiye duga kujamo mu kanya gato
ego bashikije byimbyo bura mutima cyane kugerekinye net aho bagiye ko bari baratayizabo FC birakindumwe nibashikaye nibatangwa kuba ari ko udosanga ejo hariho umurima y'umuntu yari yarahunze hari undi muntu yari arawurima leta ihari cyane nuvuga abajejwe kubatunganiriza abantu batunganiriza ibyo rero nibyo nakuma mvuga ariko leta ni byiza gufata mu ntoki rero kubera wiyemeje kwakira abantu hariho izindi ngamba kuko no muri famiye uzi yuko uhagutemberegwa uramisura ugasasa ukagira leta ibyo bintu nibyo bikwiye kubifata mu ntoki hari amakosa menshi cyane leta ikora sinzi yuko ariko udashobora yuko leta yagiye irashyira muri ayo makote abantu badashoboye ibintu byose babifata la rege ibintu byose babifata minenegwe ese ko haba sivi ese abo twahunguye two bashari mu miryango ese mu miryango bafashwe gute bakiriwe gute hakaba sivi iyo moralizatio iri kiraba mu gihugu ipfa yuko atana kugenda yuko nyakubahwa umukuru w'igihugu abivuga cyane izindi ndongozi zikabivuga bakaca bifatira imiduga bakaca bitahira bakongera bagasubira inyuma bakaraba yuko ibyo bavuze nta evaluation bakaraba yuko ibyo bavuze barashikiriza yuko bategereza impact medafite cyane positive ipfa yuko leta rero ibyo bintu bisiba dupre ikabikurikanira hafi yuko kuko ikibazo cyo kirahari ikibazo cy'ugwaruka bekaye twasubukisha hirya no hino ikibazo cy'ugwaruka bimbonera
niba kurudandazwa umushya nahe Lionel muri ko muvuga impunzi zimurirwa mu bihugu bitandukanye nuko iyo ishira hamwe impunzi abakungu rifashe ingingo yo kwimura impunzi nuko aho zahungiye ika umutekano wazo uwa utari mwiza ishira hamwe rero gitaho impunzi rikaba rishaka ko impunzi zitekanirwa mu bihugu zimuriwemo iyo niyo ngingo tuba tuzi iyo ni yo migambi yayo mashirahamwe abazwi urudandazwa gushika ngaha iwacu ku ijwi ry'Amerika ntabwo tuzi reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe na David mwiriwe neza
alo
muratwumva David muri hehe
ndi mu Rwanda
akandi kazina ninde
kazina ni dufatanye bosses
yego me dufatanye bofisi Davida murafite kibazo murafite cyumviro turiko tuvuga ku mpunzi z'abarundi zatangwe gutahukanwa ku bwinshi uyu munsi impunzi zishika ku 600 zuriye amabuse zigiye mu Burundi duga ku jambo kibazo cyumviro
cyumviro mfite rero ndare ni ikingiki uriya kuba Tanzania icumbikiye abarundi ikaba yari itangiye kubabwira ngo bajye mu gihugu cyabo ni ikimenyetso cy'uko imaze kubambirwa bivuze ngo rero iteka ryose iyo umuntu agucumbikiye cyangwa se yaguhaye icyo bita uburaro mu Burundi agatangira kukubwira ngo hoshi genda ni ikimenyetso cy'uko aba yakurambiwe iyo akubwiye ngo genda ntugende ashobora no kuguhemukira cyangwa se akaba yagiye ibindi bintu bibi agukorera ikintu cya mbere nabonye abarundi ni abantu bakunda icyo mu cyongereza bita fake news cyangwa se amakuru apfuye ikintu cya mbere abarundi bakwiye kwikuramo ni ibikumbi bihuha bakumva ngo umuntu yapfuye iyi ngo yishwe na leta bakumva ngo yapfuye ngo yishwe ngo nutavuga rumwe na leta cyangwa se ibintu nk'ibi ikindi nabonye cyane abarundi bakunda kumva ibintu by'amoko bagashyirimbera amoko ngo uyu nuriya ariko bafashe urugero ku bihugu bimwe na bimwe cyangwa se wenda nk'u Rwanda rwaci ikintu cy'amoko ubona yuko n'abagifite iyo ngengabitekerezo y'amoko biri mu mitima yabo ariko nta muntu ubasha kubyatura ngo abivuge ariko turumva kuri radio mpuzamahanga ngo runaka ngo ni umuhutu ngo runaka ngo ni umututsi ugasanga ikintu cy'amoko mu Barundi cyacyabarimo igihe cyose batari bikuramo uwo mutima wo kugira amoko hagati yabo n'ikintu cyo gukunda ibihuha nta na rimwe abarundi bazigera batekana icya kabiri kuba rero bari kuvuga ngo bagashatse ngo ubuhungiro ngo mu bindi bihugu cyangwa se ngo bakajya ahandi hantu nta hantu na hamwe umunyagihugu ashobora kumva avuga ngo mbayeho neza ngo ndidagadura nk'uko mbishaka kuba ibibazo mu bundi bihari bishobora kuba bihari abo bantu bapfa bashobora kuba bahari ariko ntabwo ariko abantu bose leta ibanga cyangwa se ibahiga cyangwa se ibashakije nibatahuke bajya mu gihugu cyabo uwakoze icyaha akiryozwe aburani atsinda w'umunyakuri ariko nta kintu cyiza cyo kuba impunzi njyewe tuvugane ubu nabaye mu gihugu cya Uganda mbaye nta muntu wigeze ampemukira wenda ariko ibintu nabo ni byinshi haba akabazo gatoye ngo ni wa munyarwanda akabaye kose ngo ni wa munyarwanda abarundi bakwiye kumva ko igihugu cyabo nta wundi muntu cyubaka turutse hanze yaba ibyo bihugu bikomeye mu gihe cyose bateye bicara bavuge bati ikibazo cy'amoko nicyo kidusenyeye igihugu cyangwa se n'ibitekerezo dusuye abarundi bazahora ari impunzi
murakoze David afatiye mu kivunga avuga ko abarundi bakunda amakuru y'ibihuha ikashimikiza cyane cyane amoko aho nibaza ko yabafatiye mu kivunga abarundi ika benshi benshi n'abarundi b'umutima akunda igihugu cyabo akundana ikabashira ku ruhande amoko naho nk'uko byibonekeje hariho abo babishimikiza amoko reka nabo bakunda bihuha ariko ntawe uvuga muri rusange ko abarundi bakunda amakuru y'ibihuha canke bashira imbere amoko duga ku ijambo reka tuhe ijambo ubwambere na mbere Lionel Ndayishimiye agira icyo avuze ku kuvyimvira ushikirijwe na David duga ku ijambo
ego David ashikize icyiyumviro cyiza cy'uko abarundi hari ingendo bakwiye guhindura abarundi bumvise akantu gatoya gusa akacatekera akagenda rero kandi novuga yuko hariho abarundi bamwe bamwe badakunda igihugu cy'Uburundi umva ugasanga hari ugasanga ariko aravuga amakuru y'ibihuha wewe si hari wewe ntari kuri terrain ntari muri icyo gihugu ubwo ugasanga aranezerejwe aranitubye yuko yumva abahuha abarundi bakorahunga akumva ariko aravuga igitigiri utanababo yuko abana bahunze bahunze ibinibi abarundi bohindura ingendo bakumva yuko bugira umutima wokumva yuko wugukundana bakavuga ati bakaraba n'ibindi bihugu no muzi aho uko biriko birashika biriko birajya bakumva bagira umutima wokumva jayiziti ese ibindi bihugu bibo biri kubishika hehe urabona yuko twebwe kuva mu 2015 twasubiye inyuma cyane abarundi ntibahindura ingendo rero yukumva yuko bakunda igihugu cyabo bakongera bakumva bagura umutima w'urunane kugira bashobore guteza imbere igihugu cyabo cyabibarujya
mushana nziza ivyimbere
vya David mu Rwanda nanje ndamushimiye kuri aho kanavuze ko abarundi bakunda fake news n'ibyo muri 2015 uko navuze abarundi benshi bari muri Tanzania mu isanzu bahunze kubera ibintu by'ibihuha cyo nayivuze ico nashaka kumukebura canke kumubona nuko ikibazo cy'amoko mu Burundi giye kubganje nibaza ko ahubwo kiri byengere gusumba ibindi bihugu duhanye imbibe kuko mu bisanzwe ifoko umuntu aba fier w'icyaricyo agahagarara akavuga ati jewe nduyu ahubwo iyo diversite umuntu akayishyira hamwe hanyuma tugateza imbibe igihugu cyacu imbere uko umwe wese afite icyaterera atari iyo umuntu akihisha icyaricyo mugabo ugasanga mu ntwaro hariho ubirabye neza ari ubwoko ubu mu Burundi rero turateye imbere gose kuri icyo kibazo cy'amoko turateye imbere gusumba ibihugu byinshi byo mu karere amoko yose ari mu ntwaro mu gisoda mu gipolisi no mu burongozi butandukanye kandi novuga ko ubu turiko turavana mu bintu by'amoko mu bisanzwe ahago tukaje no mu miryango cyo mu miryango kugira ngo bisanzwe ibyo byamuko menga ni virusi baduteye dusana bayihewa mugabo twebwe ibintu byamuko i Burundi nibaza ko turi très avancé gusumba ibindi bihugu uko ubunyi Burundi mu ntabwoba canke impunge ngagira zo kwitwuno uyu nta ahariho hose mu kabare aho maze kubona hose abantu bari fier icyo umuntu aricyo ni aho rero nibaza ko tubwiza kubakira akana kuvuga ngo tubikureho ngo usuyu ifoko tumenya umuntu ari kandi umuntu akaba fier w'icyaricyo icyo rero nibaza ko no kimukeburaho ntabwo ariyo ngora sininya kuko ngorane ya politike ngorane y'abanyepolitike bagize iyo yagirizwa bagiye hanze bafatiye amaboko umugongo izo mpunzi zo muri Tanzania
yego Lionel namwe Lionel ndashimiye ikibazo cy'impunzi z'abarundi n'ikibazo cyatangwe kuva kera mu Burundi eka kuva mu myaka 1960 n'ikibazo gihambaye cyane rwose rero n'ikibazo abanyapolitiki bose bakwiye kwicarira ikintu mwibaza ko abanyapolitiki bose muri rusange bakora ikintu mwobwira nk'abanyapolitiki eka barongoye igihugu ikintu mwobwira abanyapolitiki bari mu migambwe cyane bafite ibyumviro bitandukanye n'ibyo abategetsi ba leta n'ikihe ku ruhande rumwe
ego ikintu umuntu yobwira abanyapolitike icya mbere na mbere ni uko bomanza bakiyumvira igihugu cy'u Burundi icyo ari cyo kuko urabona yuko by'ukuri bitwa abarundi bitwa abapolitike urakora abantu mengo urakora baraba uni bwo fiziki kuna bakunda igihugu ariko bafaragwanira mugabo niba nk'ibyo bakoragwanira ibyo ari byo kuko igihugu cy'u Burundi ni ivepfo n'impeto ihetse abarundi bose mugabo barabiyoberwa yuko ari impeto ihetse abarundi bose iyo mpeto rero ihetse abarundi bose ipakura gukundisha kwikingira utaravye icyo ico utaravye umugambo urimo utaravye ngo ndumusendebye utaravye ngo ndumusemere utaravye ngo ndi muri opposition utaravye ngo nifotura ngo tuve mu mugambo wacu nitwo turatwara ukaraba abihetse icyo abaribo ukaraba abarundi bose abanyepolitike bakiringira kugira gutaho cyo Burundi ukundira no gusiga kirasubira inyuma nibwo tegwa n'isone n'ukundene ibyo gucundi cyo kirasubira inyuma mu by'ubutunzi kandi kuva aho nobwa yuko intambara ihagarariye bari dufite umuvuduko wo gutera imbere usagira ukungana nibafate bagira umutima w'urukundo no kuvugana ukuri nibarabe nk'umwe wese nk'umengo agomba kudokora utwiwe yiruka mbega yuko yitwa umurundi naho bova ngaha akajya mu gihugu ibihugu bya Buraya aguma yitwa umurundi barabe bagira umutima w'urukundo barabe iki gihugu cy'Umurundi nticari gitoye kugira abashobore kugisangira bagisangire uko nyene icyo dukeye nyene Burundi gusize babusangire uko nyene birakwiye kugira abashobore mu guhanahana ubutegetsi no kurindirana ukagira umutima wo kurindira mugenzi wawe atanguye agaheza hama nabo ukaraba ukundi gushaka kugushishira atari no byo zawe abantu bari mu politiki rero bongera umutima w'urukundo bakaraba bagakunda igihugu cya mbere na mbere nibaraba inyungu zabo bakaraba igihugu cy'u Burundi bakatuka tugatura
bareba
nta ndadaye na gwagasore ariko batarabye inyungu z'imiryango yabo
egome namwe nziza mukanya gatoya cyane rwose ikintu abanyapolitike ku mpande zose bakoranikiye kugira ngo ikibazo cy'impunzi kibe umuzira mu Burundi mu myaka
imbere nanjye nagira nkewe rwose abanyapolitike bacu ndabamenyesha ko abarundi mu bisanzwe abenshi bagendana nk'uko iwacu Burundi ya komisiyo ya severe ikirakora ya verite reconciliation mugabo ntiyaheze ibikorwa byayo abarundi benshi bagendana ibisebe ku mitima barakomeretse kubera kahise twaciyemo nibaza rero ko amajambo amwe namwe bari muri kampanye cyanke mu y'imigambwe bamwe rero boza baririnda kuyavuga ko nk'ubusanga petete nk'ubusenere isohoka ivuga ngo FDD yakoze ibi yaboze ibi ugasanga ibintu bimwe bakaraba ingene bitwara badakomeretsa abandi wewe niba uri mu ibyo bikorwa bya politike erekana imigambi yawe ku by'ubutunzi ku by'amagara y'abantu ku bya education agriculture industry n'ibindi mugabo mwishi manifeste yawe cyangwa kampanye yawe ntwishi mu gucyoza wundi mu guharabi ku wundi kuko ibyo nibyo bice bizana imishamirano ugasanga ibintu ntibigenze neza foko aba education y'abanyagihugu kugira ngo demokarasi yacu
imbatare
mugabo turi tuzi neza ko abarundi mu mitima batarashyira neza kubera kahise twaciyemo ndo nka abanyepolitike rero bayifate nka nkamo
tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Gaspar mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega ga Gaspar
yego cy'u Rwanda
kandi kazina ninde
ni twiringe Imana Gaspare
ye duga kwijambo ikibazo cy'imvuyo mu kanya gato
aho murakomeye muri Amerika
ye turaho turakomeye namwe n'amahoro
natwe na mahoro n'akavura karabwa muri rusange
ni byiza cyane rwose duga kwijambo ikibazo cy'imvuyo
abazo nabaza umutumirwa mwatumye muri studio
yego
ni ukuvuga ngo nibura kugendanye na zira mpunzi z'abarundi zo muri igihugu cya Tanzania ni ukuvuga ngo zagakwiye guhabwa ubwenegihugu mu bantu bifuza kuba bagatsimbuye kuba bagatuye mu gihugu nibura nk'abantu bifuza nko gutaha nanone numva abifuza gutaha ku bushake babaha uburenganzira bagataha ariko badashyizeho nka ya mpunzi ya sheri yitwa ku mpunzi ntabwo yagakwiye kubatanisha ku ngufu umva ariko ikintu cyakabaye cyiza ngo abashaka gutaha ku bushake bwabo biremewe abatabishaka kandi nabwo ntabwo bavuza kuba batakomeza kwitwa impunzi mu gihugu cya Tanzania
murakoze Gaspar ibyifuzo n'ibyimbiro byiza reka duhe ijambo kandi Daniel mwiriwe neza Daniel
na Frederic
mwiriwe neza muri hega Daniel
ni sawa ni twamana Daniel ndi nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
mu mbarizi mutumirwa ese zirampunzi ziri gucyurwa kuriya zaba zarateguriwe ese nizigera mu Burundi zizasubira mu miryango yabo cyangwa zizacumbikirwa mu makambi cyangwa ahandi hantu runaka zateguriwe. Ikindi mumbarize ese abazagira yo nkabari abajyana ku ngufu buriya mu by'ukuri bazaba bafite uburenganzira nk'ubwa bene gihugu cyabazaba bari nk'impunzi. Murakoze cyane.
Murakoze Daniela. Ibibazo muraje n'ibibazo nkamutima ibibazo ariko twari kuba twabajije abategetsi cyane cyane bajejwe ntwara yo hagati mu Burundi kanabajejwe agateka kazi na muntu abategetsi rero ntitwashoboye kubabona twaragerageje kutushoboye kose ntitwashoboye kubabona ariko ivyiyumviro mutanze n'ivyiyumviro byiza cyane rwose reka duhakanya abatumire bacu Lionel Ndashimin na nziza bagira icyo babivuze ko dutangure kuri Lionel tugakujamo mukanya gato.
Ego je cyo niba za bitahurite kugira ibitwe impunzi ahembwe mu gihugu cya Tanzania yavuye mu Burundi yitwa impunzi yavuye mu Burundi afise ahavuye mu muryango rero leta narabyumvise yuko umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu yarabisiguye neza avuga ati twebwe twafashwa na HCR tutafashwa na HCR tubashoboye kugira ngo badufashije mu miryango nizira yuko abo bantu babakura muri makambi y'impunzi hama bakasubira mu miryango yabo barabasubiza mu miryango yabo narumvise yuko hariho uburyo babatekerera kugira bashobore kubafasha muri icyo gihe nyine bashobora kuba bari kuba rejisitara muri ayo mafamili ariko bava muri ibyo nkambi basubira mu miryango hama leta ni ikibazo cya leta ifite mu ntoki. Navuze yuko wiyemeje kwakira abantu wiyemeje kuronka abashyitsi uritegura leta rero nizere yuko yiteguye nk'uko uko babishikije haraheze amezi abiri bavuga yuko bategeza kubahungura nizere yuko leta yabifashe mu ntoki kandi nizere yuko leta izoguma igira suivi kugira abantu bashobore kumva yuko bari stable mu miryango leta icyo kintu rero nicyo navuga yuko leta yoguma igira ko ikurikirana cyane yuko yoguma igira suivi bakaraba yuko abo bantu bahungutse yuko babayeho neza atakubakanurira amaso yuko bameze neza atakubashira ko igitugu ngo baje mu mugambi uri ku butegetsi cyangwa bajye muri ibi n'ibi 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 yuko batashe iwabo batashe mu gihugu cyabo cy'amavukiro bameze neza hama leta ni nk'aho n'izindi mpunzi ziri mu bindi bihugu navuze ko u Rwanda n'ahandi mu bindi bihugu bya Congo bya Uganda bazotaba bumvise yuko n'abandi bava ku Tanzania tumvise yuko bameze neza kuko baravugana baratelefonana n'abarundi ni bakeyi barazinanye bumvise yuko babayeho neza n'abandi bazotaha.
Namwe nziza mugira icyo muvuze ko bishikirijwe no mu nywanyu biragiye
ushimye mu mezi yaheze impunzi nyinshi zaratahutse mu mabisi tubona kuri frontier ya Tanzania avuye mu makambi yanduta n'ahandi impunzi nyinshi zaratahutse kandi nibaza ko ziko zirasubizwa mu bya ubushikiranganji bujeje intwaro hagati mu gihugu nibaza ko buri kubarakora ibishobotse byo ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zimeregwe neza. Ikintu cyo burya abantu bibagirwa nuko ikintu cya Tanzania cyo kugara makambi impunzi bwa mbere gikoze hari abantu ku isi bumva ijwi rya Amerika bazi amakambi ya Benako musuhura muri Tanzania amakambi yarugawe kabisa impunzi z'abanyarwanda ziratahukanwa ku nguvu mugabo sinigeze numva bivugwa nk'uko ubunye biko biravugwa kuko nabo bari abantu mugabo sinigeze numva bironka ibuni inye ukubirage nta muntu ashigikire rero ko impunzi zitahuka amaguru ari hejuru mugabo nibaza ko byuca mu nzira nziza mugabo ikintu cya mbere agajya mu mutima wo gukunda igihugu cyawe abarundi bene wacu muri Tanzania bari makambi bagashyira mu mutima wo
Ego ndabona akanya katujanye ivyumviro ni vyinshi ku bibazo vy'impunzi kandi ico ni kibazo tuzogaruka ku misi iri imbere. Ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni radio Ijwi rya Amerika. Ndagushimiye nawe umushikiranganji Lionel Ndayizeye, turashimiye ingenieur yadufashe mu gihe bw'ivyuma, tukaba dushimiye na Fatuma Karara yadufashe kwigiranya ikiganiro. Turashimiye abanywanyi bose baduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Turabashimiye namwe inshuti mwese. Turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.